Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3. Abari Uganda na mwebwe muratwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Uburundi buvuga ko intambara atari wo muti hagati ya matati bufitaniye n'u Rwanda.
Intambara rero umenye bitangura n'umenye ngenhera kuburyo Burundi bwagwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu. Ije ntawo vyipfuza nico gitumanye n'icubahiro mu kwigu cyaza cy'u Burundi ashira imbere cyo no kwita amahoro.
Uyu ni Albert Shingiro n'umushikiranganje jeje imigendranire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ibihugu bibiri mirongo ibiri bitunze gusumba ibindi ku isi biri mu nama yabyo ngaruka mwaka. Amerika yanse kuyitaba ivuga ko isibye kubera igihugu cya Afrika y'Epfo iri kwiraberamwo kigwanya. Ku nshuro ya mbere umurwi wa Hamas wahaye Israel ibiziga vya bamwe mu bo yanyuruje mu 2023. Muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bihaye imyaka 5 yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradio yose. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Inkuru dushikiriye mu kanya muri studio nuko ahi Washington DC Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba Leta y'u Rwanda nabo mu murwi wa M23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ino nkuru turaza guca twirambura mu gice cya kabiri cano makuru. Hama narinda bivuze mukanya bashikiranganje bajeje imigendranire y'ibihugu 20 vya mbere bitunze kwisi bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama yabo ngaruka mwaka iri kibera muri Afrika y'Epfo. Ni bariko bavuga rumwe ku bibazo vyo guhanahana ibidandazwa n'intambara yo muri Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na Thomas Kamirindi.
Mu ijambo yagejeje ku nama mu muhango wo kuyifungura, President Cyril Ramaphosa yavuze ko intambara n'andi makimbirane bibangamiye umubano hagati y'ibihugu. Yagize ati,
as the G20, it is critical that the principles of...
Byari ngombwa cyane rwose ko amahame akubiye mu itegeko shingiro rya Loni, amategeko mpuzamahanga, akomeza kuba inkingi y'ibyo dukora byose, kandi natwe nka G20 tugomba gushyira imbere diplomasi kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marco Rubio, yanze kujya muri iyi nama. Ni mu gihe kandi guverinoma ya Perezida Trump yahagarikiye Afurika y'Epfo imfashanyo kubera politiki zayo Amerika ivuga ko ziyirwanya. Wang Yi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa, igihugu cya kabiri gikize ku isi inyuma ya Amerika, we ari muri Afurika y'Epfo, ndetse na mugenzi we w'Uburusiya, Sergei Lavrov, ku ruhande rw'inama bagiranye ibiganiro byihariye. Usibye ibibazo by'ubuhahirane, inama ya Geneva iriga no ku bindi birebana n'imihindukire y'ibihe n'intambara zo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati. Afurika ifite abanyamuryango babiri muri Geneva aribo Afurika y'Epfo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika.
Thomas, kuri no wa kane umurwi wa Hamas nawo wasubije Israel ibiziga bine vyabo mu bo wari waranyuruje mu gitero wagavye mu kwa 10 ko mu 2023. Ibi n'ubwa mbere bibaye. Toma, abasubijwe ni bande?
Muri iyi mirambo harimo iyo umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri bari bo batoya mu myaka y'amavuko, Kfir w'imyaka 5 na Karumunake Ariel katwawe bunyago mu 2023 gafite amezi 9. Umugabo wa Yerden Bibas ari nawe se waba bana nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya Hamas na Israeli. Umurambo wa kane n'uw'umukambwe witwa Oded Lifshitz w'imyaka 84. N'ubwa mbere Hamas itanze imirambo y'ingwate. Kugeza ubu yasubizaga Israeli abantu bakiri bazima. Mu itangazo yashyize ahagaragara, President Isaac Herzog wa Israeli yagize ati: "Imitima yacu, imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse." Yongeraho ati: "Twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera." Hamas yatwaye bunyago abantu 251 mu gitero cyayo cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023. Israeli ivuga ko 70 bakiri imbohe muri Gaza, ariko ko 35 muri bo bashobora kuba barapfuye.
Hejuru ya Amerika, dusubire gatonya ku mugabane wa Afrika, neza na neza muri Nigeria, aho abasirikare batembagaje ubutegetsi bihaye imyaka 5 yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza. N'ubu ni inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Icyo cyemezo kiri mu myanzuro y'icyo bise inama y'umushyikirano bishyiriyeho, yari maze icyumweru ihuje abasivili n'abasirikare bose hamwe barenga 700 mu murwa mukuru Niamey. Amashyaka ntiyarimo kubera ko yasheshwe nyuma ya kudeta yahiritse President Bazoum ku itariki ya 26 y'ukwa 7 2023. Mu ijambo yavuze ayisoza, umukuru w'abasirikare bari ku butegetsi General Tiani yavuze ko ari intangiriro nshyashya y'igihugu. Inzibacyuho y'imyaka 5 igomba gutangira uyu munsi, iriyongera ku y'abasirikare bamaze ku butegetsi nyuma ya kudeta yabo. Inama y'umushyikirano yanzuye kandi ko iyi nzibacyuho ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'umutekano. Yahamije nanone ko General Tiani ari we Perezida wa Repubulika. Yamuzamuye no mu mapeti, imusimbukisha 2, imuha iriruta ayandi yose mu gisirikare. Yamukuye kurya General de Brigade, imugira generali w'ingabo. Inama yatangaje ko bakoze iyi kudeta bagomba guhabwa imbabazi zibakingira kuba bakurikiranwa mu mategeko, kandi ko bafite uburenganzira bwo kuziyamamariza amatora azakurikira inzibacyuho.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yose muheje kumva yijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe ikaze, duhere aha i Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba Leta y'u Rwanda nabo mu murwi wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bahanywe bagirizwa gushigikira uyo murwi wa M23 ugwanya ubutegetsi bwa Congo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzanje Geoffrey Mutagoma, ariko adukurikiranira na bya hagufi ino nkuru. Geoffrey, abafatiwe ibihano ni bande?
Uwa mbere ni general wavuye ku rugerero James Kabarebe, ubu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Itangazo rero rya Ministeri y'Imari ya Amerika ryatangaje ibihano, rikavuga ko uyu yagize uruhare runini mu bya gisirikare mu ntambara zabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myaka 3 ishize. Amerika ivuga ko ariwe muhuza wa leta y'u Rwanda n'umutwe wa M23, akaba ari nawe ushinzwe umusanzu ingabo z'u Rwanda zitera uyu mutwe w'inyeshyamba. Iyo tangazo rishyiraho ibihano rivuga ko ari gukurikiranira hafi iby'amaronko aturuka mu mutungo kamere u Rwanda n'umutwe wa M23 bikura mu birombe by'amabuye y'agaciro nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingingo imufatira ibihano ikaba ishimangira ko agira uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu bikorwa ingamba n'ingamba zo guhungabanya amahoro n'umutekano cyangwa umudendezo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wa kabiri ni Lawrence Kanyuka Kingston, umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ry'imitwe y'inyeshyamba ashaka guhereka ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu Amerika ikavuga ko ari indi nkingi ya mwamba ku mutwe wa M23 n'irihuriro muri rusange, kubera arihuza n'itangazamakuru n'uruharagira muri diplomasi mu buryo butandukanye hirya no hino mu mahanga. Amerika avuga ko Kanyuka ari we nyiri kigo Kingston Fresh kibarizwa mu Bwongereza kikaba gicuruza ibiribwa nacyo nyine cyafatiwe ibihano na Amerika. Iki kigo kandi gikorera i Paris mu Bufaransa ariko ho kikaba gikora ibijyanye na serivisi z'ubujyanama mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nacyo rero kikaba icyakomanyirijwe. Itangazo rya Minisiteri y'Imari muri Amerika rivuga ko Kanyuka yafatiwe ibihano kubera gukorera umutwe w'inyeshyamba M23 mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Diana,
urakoze cyane gose Geoffrey Mutagoma, ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira mu makuru yacu mu gitondo utubwira ibindi.
Urakoze cyane.
Ego. Ikindi nacyo nuko umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro yiyamirije hino ngingo ya leta zunze ubumwe za Amerika, yavuze kwitumvikana abibwira amenyesha makuru bakorera mu Rwanda agira ati yoba ibihano vyashobora gutorera umuti ikibazo kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo kiba caravuye mu nzira karaheze igihe kirekire. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko kubyo burambuye makuru yacu yo mu gatondo. Tukivuga rero ku vya Kongo bifatanganye cyane n'uBurundi butangaza ko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 235 mu kiganiro umushikiranganje w'intwari we hagati mu Burundi Martin Interetse yakoranye n'aberwa ikibazo n'ikibazo c'impunzi. Yavuze ko aba barimwo abajeje umutekano wa Kongo baharurwa mu ijana no kuvuga amaze guhunga hayu Burundi na Kongo. Rero nce tuyabandaniriza ku mupaka wa Gatumba huza ivyo bihugu uno musi bikorwa nka vyose kuri uwo mupaka vyari vyahagaze. Nta murundi yajabuka umupaka kandi nta mukongomani yinjira mu Burundi atemeye ko ari munzi nkuko umenyesha makuru Desire Hatungimana bitubwira. Bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bagiye mu Gatumba kuraba uko vyifashe.
Neni batireke tugende.
Hano mwaje mukirinde. Ibiri nyuma hari. Bandi bagataye baromoka abahinzwe bagwanira leta n'ozamo. Bwo wanguye gusunga.
Uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba kuri ubwego Burundi na Kongo. Ibikorwa byose byahagazira mu Burundi uva muri Kongo ikamyo zirenga indwi z'igipolisi, izirenga zitanu za se, ibisi z'igipolisi n'iz'amashyirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero 200. Izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka. Ni mu gihe abanyagihugu b'Abarundi bashaka kuja muri Kongo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero 350 ku ruhande rw'Uburundi. Aha, umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana.
Ari nyuma yaje mwese. Mwese nyuma.
Tayo. Tayo.
Ego papa sakumba.
Oyo musi na Burundi yinjire yo feza.
Kuri twa baroha, niho ku baroha tubaza ko baga tumenye nyene hameze, turanye ne hiri uno musi. Barungi.
Ereka tari dushika.
None je ngona haye nta n'umuntu umwe hari, hari n'umwe yinjira. Sika mu nzira tomate zikura mana yikira.
Yoko ba madi muta.
Amukayenza na bapolisi babakubitemo igiti byo bitamata ngo.
Ewe na yama.
Nabakunzi bijwi rya Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemo imodoka z'igipolisi na HCR zakira impunzi nkuko basanzwe bahabona ku ruhande rwa Kongo. Naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha atatu umukunzi w'ijwi rya Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya Coaster zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa. Zari zigizwe n'abagore, abana, imisore n'inkumi hamwe n'abagabo. Abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke duke mu masakoshi n'ibikapo, n'abandi bari bafise amakinga. Binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka. Ibyo byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Imyidogo ku Barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi.
Ibintu gusa byahindutse uwo mwanya muto abapolisi aga nibo bishe byose.
Nemere tusa tubaho gute nuko none abo mfashije ko banyanyeye kugenda no kuri nibabiyumvire nuko
abafaso nimo mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi bari bagiye gucururiza muri Kongo intambara ibariyo bakiri. Abacururiza ngaho mu Gatumba abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane, n'ibibanza byinshi byagaragara kiretse bake bari ko badandaza amazi. Umwe wenyene niwe yari ko atanga ubugari, nawe bikaboneka ko atabakire yarafise ibintu byahindiye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha 8 yo kuri uyu wa gatatu aho inzego z'u Burundi zakira polisi ba Kongo ijana bahunze bambaye imyambaro ibaranga imiduga yabo bakoresha mu gipolisi cya Kongo n'ibigwanisho byabo hamwe n'ibindi bigwanisho byari bipakiwe mu modoka bahunganye kuva kwa 12 kwezi kwa kabiri leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi 335 by'abanyekongo abashika ibihumbi 200 binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke abandi bashika ibihumbi 5 baciye ku mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Martin Interetse yabisiguye mu nama yo kuri uwa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu gisagara cha Bujumbura yagiranye n'ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata cy'impunzi muri hashere bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga 600 kandi ko kuva mwaka 2002 u Burundi butaheruka kwakira impunzi zingana uko Brigitte Mukanga Eno aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hasere mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira icyo akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi.
Desire Hatungimana urakoze hagataho u Burundi uvuga ko intambara atari wo muti w'ibibazo bufitaniye n'u Rwanda umushikiranganje umigenderanire yabwo n'ayandi makungu yabwiye abashinga amateka b'u Burundi aho yari yabitavye kugira ngo atange umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa muri politike y'ico gihugu. Albert Shingiro yagarutse no ku masezerano ya gisirikare u Burundi bwemeza ko bwakoranye na Congo imbere yo kurungikayo ingabo zabwo. Inkuru ya mgenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Hari kuri uwa kane ubwina amashinga mateka y'u Burundi yari yakiriye umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu ngoro y'inama nshinga mateka mu kigo b'i Bujumbura. Abagize inama nshinga mateka basabye uwo mushikiranganje kwishura ku bibazo bimwe bimwe bimaze iminsi bicicikana ku mbuga waniro bijanye n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umubano w'u Burundi na Congo aho hagiye havugwa abasirikare b'u Burundi bagiye kugwana muri Congo. Umushinga mateka Gikeke Pascal yabwiye umushikiranganje Albert Shingiro ati na utari umuvugizi wa leta y'u Burundi ufise uruhara runini mu kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire ugahumuriza Abarundi. Uyu mushingamateka yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku bijanye naka mu mukuru w'igihugu c'u Burundi yari yateye Abarundi ari bugabira aho yavuga ko u Rwanda rubaniye n'abu Burundi ariko nyuma agatangaza ubutumwa butandukanye n'ubwabanjirije.
Ibihugu bibanyi bimwe bimwe bitameze neza na cane cane igihugu c'u Rwanda ariko mu rugendo yahoramwe kandi mwari kumwe namwe hari icaciye ku rubuga rwe rwa X ariko mu bijanye n'imigenderanire n'u Burundi uri mu babibazwa. Nagomba rero ugira icuremesheje abene gihugu biciye hano mu namashinga amateka kuri kariya kamu umukuru w'igihugu yari yabuteye Abarundi hanyuma mwitahuka agatanga ubundi butumwa busa n'uburemesha Abarundi ndegaho bahabaye byari byitezwe byari biki.
Ikindi kibazo abashinga mateka bagarutse ko ni kijanye n'abasirikare barungikwa muri Congo aho bibaza ico bivuze ku migenderanire mu gihe abo bagiye gutabara bariko barinjira mu gihugu cy'u Burundi gusaba ubuhungiro.
Burundi bwaragiye gutabara igihugu cya Congo biciye ku masezerano ari hagati y'u Burundi na Congo mu bijanye no gutabara na byo kwivuna umwasi. Turabona ko ingabo z'u Burundi zagiye gutabara mugabo naho tubona ko abagiye gutabarwa bariko binjira mu gihugu cy'u Burundi mbega mu by'imigenderanire ibyo bitangishisho iyihe.
Kuri ibyo byashikirijwe n'abagize inama nshinga mateka umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesheje ko u Burundi bwasanze inzira y'amahoro ari ukutinjira mu ntambara kuko iyo uyitanguye utamenye uko irangira.
U Burundi nta n'umugambi ufise wo gutera ikindi gihugu. U Burundi ni igihugu gishimbere imigendere myiza kubana neza n'ibindi bihugu. Intambara rero umenye bitangura n'umenye ingene ihera ku buryo u Burundi bwegwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu. Ibyo ntawe ubyipfuza nicyo gitumanye n'icyubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi iminsi yose ashira imbere cyo no kwita amahoro ashira imbere mahoro ashira imbere gutera intambara n'ibindi bihugu tukibaze rero ko atantambara bwa mu Burundi zohaba abantu botekana
naho kubijanye n'abasirikare barungitswe muri Kongo n'igihugu cy'u Burundi Shingiro yavuze ko bariyo kubwa amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bagarukane amahoro uko ni kabisigura
abasirikare bacu bagiye muri ico gihugu kubera dufitaniye cyo kwita imigenderanire amasezerano ajanye n'ibyo kwivuna base gufashanya mu mutekano umuntu ako dusangiye urubibe kandi aho dusangiye urubibe arahantu kenshi hakunze kuba ari umutekano muke abasudani bacu bagiye muri iyo mvo twebwe twagiye ku mwumvikano wa Congo icyo no kwita force invite force autorisée nitwagiye ku nguvu nk'uko bamwe bamwe babikora
Nacho mushikiranganje ya Rubel Shingiro yatangaje kubyerekeye niba abasirikare b'abarundi bagiye kugwana muri Kongo baratawutse cyangwa niba bakiriyo gusa asaba ko abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu cha Kongo bovanwayo avuga ko harabajayo kubera inyungu izina ziriya yonge yatangaza ko umugwi wa FDL ugwanya leta y'u Rwanda ukaburi mu gihugu cha Kongo wasenyugwa ukavanwa muri ico gihugu mu ntumbero yo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi na karere muri rusange asaba kandi ko babibiganiro hagati y'umugwi wa mama 23 na leta ya Kongo inzira y'intambara igahagarara tie vive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye n'ubu baracashimikira ku vya Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bifatira mu Rwanda mu Burundi ariko no muri Kongo ubwayo imbere nyuma y'indwizirenga zibiri umurwi wa M23 igaruriye rero igisagara ca Goma co mu burasirazuba bwa Kongo ubuzima busa nk'ubwasubiye gutangura bukaba itoto bukebuke hamwe mu mabanki yo muri ico gihugu yasubiye gukora bamwe mu barimu bari bamaze igihe badahembwa nabo batangiye guhembwa ariko hari n'abandi bavuga yuko agashahara kabo batarakaronswa n'amabanki bahemberwa ko mu menyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yabidukurikiraniye
Muri zo banki twabashije kubona zifunguye imiryango kuri uyu munsi twavuga nka Bank of Africa, Trust Merchant Bank cyangwa se Tembe, Access Bank, Rau Bank n'izindi. Ni nyuma y'ibyumweru bigera kuri bitatu mu mujyi wa Goma hatagaragaramo banki n'imwe ikora. Kuva ubwo M23 yafashe umujyi wa Goma. Nyuma ya mezi abiri badahembwa imishahara yabo abarimu nibo bagaragaye ku bwinshi imbere ya za bank bose bategereje kubona umushahara wabo bahembwa uturutse kuri leta ya Kinshasa ubusanzwe leta ya Kinshasa ishyira imishahara ya mezi atatu yikurikiranya abarimu muri banki zikorana nayo bisobanura ko muri izo banki ubu harimo imishahara izahemba abarimu kugeza mu kwezi kwa gatatu y'umwaka ku bufatanye na ministeri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta aba barimu bavuga ko igihe bari bamaze bategereje ko banki zifungura cyari kirekire cyane kuko nta bundi buryo bagombaga kubonamwe umushahara kuri Bank of Africa mu mujyi rwagati niho twasanze bari mu batonze umurongo ho wabonaga ko buri wese yarategereje kwinjira ijwi rya Amerika yavuganye na bwana Amin Fidele Byuma umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye hano mu mujyi wa Goma Turashimira zimwe muri banki zo mu mujyi wa Goma ubuzemeye kuduha umushahara uturuka kuri leta ya Kinshasa nk'uko bisanzwe leta dushyiriramo umushahara cyane wa mezi atatu ubwo rero uyu munsi twongeye kubona umushahara wacu ni ikintu cyadushimishije cyane kuko tutari twiteze ko banki zifungura vuba turasaba ko n'abagenzi bacu bataratangira guhembwa banki zabo zakora ibishoboka bagatangira kubona umushahara
Les salaires vont atteindre les destinataires.
Patience Rukiko nawe ni umwarimu twavuganye akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe LINAF imwe mu masendika haranira uburenganzira bw'umwarimu muri Kivu ya Ruguru uyavuga ko mu minsi ishize byari bigoye cyane ku mwarimu abone umushahara we bitewe n'intambara
ku gihe kitambutse byari bikomeye kugira ngo umwarimu abone umushahara we ariko kuri aya masaha tubonana kandi tuvugana hari akavance kahari kuri banki ya BOA kuko bagiye kubona ko ibibazo bibaye birebire bashaka ko bareba ukuntu abantu bo bari barafungiye M-Pesa bayishira mu strategy ya Wale Mobile nabandi nyine bakomeza kugira ibibazo bari bafite amakarte sezame bari bagomba gupokera kuri distributeur habaye nyine facilitation yo kuvuga ngo batangire bakore procuration ku masaha nkubwira hari nka batatu bamaze kubona message yerekana yuko nyine ayo mafaranga yarari kuri konte zabo yamaze kugera kuri telefone yabo binyuriye kuri iyo procuration bamutumiye
nubwo bimeze bityo harundi mubare w'abarimu benshi batarabasha kubona imishahara yabo bitewe nuko banki bari basanzwe bahemberwaho zitarafungura abarimu bakoresha izi banki bavuga ko kuri bo ubuzima bukomeje kugenda bugorana muri ibi bihe ko bakeneye amafaranga ku buryo bwihariye uyu ni Bwana Simwerayi Munihire na ukorera hano mu mujyi wa Goma avuga ko kugeza ubu banki ahemberwa itarabasha gufungura ngo abone umushahara w'uturuka Kinshasa.
Tiesavile bazazi tuliona wenze tubazazi banatutumia batoto hatungira cy'abatoto.
Kwabonye ababyeyi badutumiye abana nk'uko ubuyobozi bushya bwabidutegetse ngo dutangire akazi turimo kugakora rwose ariko bagenzi bacu bari guhembwa twebwe ntacyo turabona. Ngewe ubwanjye ntabwo ndabona umushahara wanjye ejo nageze kuri banki bambwira ko bidakunda. Ntekereza ko aho ibintu biri kujya ni tabona umushahara ubwo bizaba ngombwa ko twishyuza ababyeyi. Iki kibazo cy'imishahara y'abarimu kije mu gihe amashuri yongeye gufungura imiryango mu mujyi wa Goma nyuma y'ibyumweru bitatu bishize. Aba bavuga ko kuba bafite ibibazo by'amafaranga bikomeje kugorana mu miryango yabo cyane cyane abahemberwa kuri banki kugeza ubu zitarafungura. Patience Rukiko arasaba leta ya Kinshasa ndetse na IM23 ko bagira icyo bakora vuba na bwangu mu rwego rwo gufasha abarimu gukora akazi kabo neza.
Mu miryango y'abarimu birakomeye bafite inzara cyane bahuye n'ibibazo by'intambara ngaho ntabwo bari bakabonye umushahara wabo nta kintu bari bafite twari tuvuye kwiruka bamwe baribwe abandi bataye ibyabo abandi nta kintu bafite mu nzu umwarimu afite ibibazo bitsaga 1000 bitewe n'umushahara gwe n'ivita ritambutse bari kuja kwigisha ariko nta mbaraga bafite bitewe nuko bamwe bari kuza batariye abandi nta ma transport bafite bagasohora bakererewe n'ibintu bikomeye antuka no gushaka ukuntu ko bafasha kugira ngo ico kibazo gikemuke.
Kuvaho M23 ifatiye umujyi wa Goma yakomeje gusaba ko za banki kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye bikora muri serivisi zo gutuma no kwakira amafaranga byafungura mu rwego rwo kugerageza gufasha abaturage gukomeza n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi kubakenera serivisi za banki mu kazi kabo ka buri munsi. Kugeza ubu banki nkuru ya Congo izwi nka Banque Centrale du Congo ari nayo ifasha izindi banki ndetse na za koperative zo mu mujyi wa Goma gukora yo ntabwo irafungura imiryango yayo bisobanura ko umubare munini wa za kopeke nazo zitaratangira gukora. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera urakoze mukanya turaca dusezerana ariko imbere yaho ngende ndabyukije ino nkuru ivunaguye umukuru murwi watwirwaneho uranira inyungu n'umutekano abanyamurenge Colonel Makanika yarayishwe abarwanyi uwo murwi bavuga ko drone yahitanywe n'amasasu ya drone yarashe mu birindiro vyabo biri ahitwa Gakangara ahani muri sector ya Njanga ni muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo abaguye muri ico gitero bose ni batandatu barimo rero Colonel Michel Rukunda Makanika bamwe munyagihugu baba mu minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere ca Gahwera ija kurasa ibirindiro vya twirwaneho haba igisirikare ca leta ya Congo canke yindi mirwi irwanira muri Congo nta numwe arigamba ico gitero cahitanye Colonel Makanika uyu yarwanira twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyagihugu b'abanyamurenge ba kunda kubangamirwa n'abarwanyi ba Mayimayi. Colonel Michel Makanika yahoze ari umusirikare w'ingabo za leta ya Congo FRDC kugera muri 2022 igihe mu 2020 igihe yatandukanya na leta. Uyo muyobozi watwirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya gufata ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu yepfo inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi iheze. M23 yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi ya Kamanyora ku munsi wa kabiri w'inondwi. Urupfu rw'uyu mutegetsi wa yahora atwara umurwi watwirwaneho ruvuze iki muri ino ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Ubusesanguzi bwimbitse murashobora kubusanga kuri Facebook yacu VOA Radio yacu aho hari ivyo Delphine Hanyuma wo muri kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Hanyuma ni umushakashatsi ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nuko rero nshuti bakunzi, mwakoze kutwumviriza kuri micro aha muri studio ya gatanu. Mwari kumwe na Diana Ninahazo Nshimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma, Nadia Taha hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Murara hajyana ahatajya na harari umwansi, abatwumva muri aho butarira ubandanye kugira umunsi mwiza mu vyo muri ko murakora mu vyose. Hanje turongera ejo mu bindi biganiro by'ijuru rya Amerika.